Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ku isi hose turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi ni kiganiro mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Ninahazwe ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga y'uno munsi twabatumiriye Jimmy ndiho kubgayo no murundi ariko akurikirana inyigisho kubijanye n'iterambere rirama muri kaminuza ya Michigan State University iri muri leta ya Michigan. Inyigisho Jimmy ariko arakurikira zica mu mugambi wa Humphrey Fellowship Program ya guverinoma ya Amerika. Jimmy yatoranije ku rwego rw'u Burundi biciye muri ambasade ya Amerika i Bujumbura. Twamwakire rero aha muri studio y'indwi iri rya Amerika aho yitabiriye ihuriro rukukuma ry'indongozi ziva igani no ku isi Global Leadership Forum. Iryo koraniro ririko ribera ngaha Washington DC ryatanguye ku munsi wa mbere w'inondwi rikazohera kwa gatanu w'indwi turimwo. Jimmy ikaze ku ijwi rya Amerika, wakoze kwemera ubutumire bwanje kugira ngo uze kutubwira iyo migambi itandukanye uri kurakurikira haba muri Michigan. Iyo umaze gukurikira warabaye umuyali byose turaza kubivuga. Nikaze Jimmy.
Ego murakoze cyane, niteka nanje gushobora gushika muri studio uno munsi. Nara ndabakurikirana cyane numviriza abandi ariko nanje uno munsi nahishikiye mwakoze.
Watubonye gute ugeranije nuko
sha nokuri ibyo maze kubona muri America byo birarembye. Ndashima cyane uretse ko icantangaje cyane nyine yari ukungena umuntu ahindura ubuzima ugasanga ibintu byose ni kuri telefone. Twe twari tumenyereye yuko amahera ni mu mufuko iki byose abahungu guteka uri oblige kwikorera ibikogwa kanaka nibirebire cyane ariko ubu ndamaze kumenyera ni sawa cyane.
Waranyuzuwe tanki
sha gusa ico nshima nuko muri no programa ivyiza nuko haba hariho ama famille d'accueil aca dufasha kwiintegra comme ça tugaca tumenyera neza cyane ariko nyene biramanza bikakunyuzura utahora uteka cyane ugira iki ugasanga ibintu byose uravikorera murabizi muri Afrika mu Burundi. Urakora ugasanga uvuye ku kazi ushika babiteguye neza ariko ngaha byose uravyikorera.
Urumva igituma ndiko ndakubaza utwo tubazo dutandukanye nuko munyigisha uri kurakurikira cyane cyane iyo y'indongozi zo ngaha hirya no hino ku isi, muragaruka ku buzima bwo muri Amerika bakabwira ingene bakora ingene indongozi zibaho. Turaza kubivuga mugabo ndashaka umbarire ugishika ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika waje ufise ibyiyumviro byinshi umuntu yaje mu gihugu ya ugambetse bwa kabiri nugiye mu Burundi agenda afise ico abayibaza kuri ico gihugu wumvise gute icyumviro cawe ca mbere cabaye cahe uri kuramanuka indege?
Ndiko manuka indege mvuge gusa ko nari prepare mu mutwe kubera ko je ndumuntu nkunda gukoresha internet cyane ama kandi nari nararonse n'umuntu yitwa Kana asanzwe akora muri ambasade ya Amerika yari ava muri leta ya Michigan niyumvira ko ntanyuzuwe cyane kuko yari yafashe umwanya arangirira pre-departure orientation session turavugana arambira bigenda uku bimeze uku byose hama rero nshitse nyene umva nari wa murundi nyene hama iciza nuko sinazimiye vraiment twashitse baca batwakira hama ndamenyera ubuzima bwe uke
yego nuko rero ikiganiro cyacu Jimmy kiza kuba kivanze reka ngira abari ko baratwumviriza kuko urumva ni byinshi kurakurikira harimo program urimo muri Michigan harimo inama witabirenga warabaye umwe mu bakurikiranye yari ufite nishira hamwe ryo mu Burundi gitwa Tabita ibyo byose turabica ijyanye no kwisi ijyanye no muri kino kiganiro kandi uze guhana umuco abakiri bato bashaka kugerageza amahigwe nka yawe ubabwire iyo baca kuri iyo migambi itandukanye mu serukizi bw'ambasade ya Amerika i Bujumbura ndabanza kuri no programme urimo ya Humphrey muri Michigan ni nyabaki uturanwa gute ukurikirana iki mungana gute abayikurikira
I programme ni programme iraba cyane aba professionnel cyane abantu bamaze kugira ego bari mu buzi bashobora kuba bakorera leta bikorera cyangwa bafise ibintu batanguje hama bafise imyaka 5 kuduga ya experience y'uburambe mu kazi hama rero abo bantu bakaba ari babandi bakeneye kurahurirwa ubumenyi cyangwa kongerereza ku byo bafise kugira ngo bishobore kubatuma baba bashobora gukora neza ibikorwa basanzwe bariko barakora nk'ubunye mu bo turi kumwe ndi umwe ndi umurundi umwe yashoboye gutorwa muri uno mwaka kuza kwitabira ino nyigisho uno mugambi wa Humphrey Fellowship Program ariko ndi umwe mu bantu 148 bava mu bihugu bitandukanye ku isi
muri Afrika gusa
oya ibihugu hariho Aziya hariho Amerika hariho Afrika abo bose turahura ego hariho na doc nabiburaya abiburayi nabo nyene baza urabona yuko ni muri uwo mugambi rero hariho ama university 13 bivanye n'inyigisho atanga nk'ubunye nka jewe muri kuri Michigan State University usanga turi abariyo turi 12 dusanzwe dukorera cyane mu bijanye na development communautaire
cyangwa gufasha
iby'iterambere mu kibano hamwe kandi n'ibijanye na human resources nk'abasanzwe hariho nk'abusanga bakorera nko muri hariho nk'ukora muri poste ya Pakistan abantu ugasanga baraba ibijanye n'abakozi mu ma clinique uko abantu ugasanga barongoye ama organisation ariko bakaba bifuza kuronka ubwo bumenyi muri pratique cyane kugira ngo bashobore ko
hanyuma inyigisho zanyu zimara igihe kingana gute
inyigisho zacu zimara hagati ya mezi 10 na mezi 18 amezi 10 uradoke murashika hama munyuma mugaca mushika kuri universite kanaka bivanye na doc na programme ya uko ivyo we ushaka wagize wa applyinze kuvuga kuti jewe nkorera muri no domaine uva ibujumbura canke mu gihugu cawe usanzwe uzi aho uzoshikira universite uzokwigamwo hama muri universite naho habariho abarongoye iyo programme nibo baca babakira
utoranywa ibujumbura canke ukandika ukandikira ibitandukanye nko muri Michigan yo University ya Michigan ubwira gute ubwira ngo bagutore
ni kuri internet ama application asohotse iyo ama application asohotse ibuguruye kumbuga ngurukana bumenyi kuri Twitter kuri Facebook kuri Google hose urashobora kurondera uwo mugambi Humphrey Fellowship Program hama munyuma ahuri hose nturinda kuja muri ambassade nturinda kuja hehe wewe ugacutegura application yawe ukinjira muri iyo link cyangwa iyo link ama ugakompleta ibibazo bakubaza ukishura nibibazo byinshi ni application itabaye yoroshe hama
muvyishwa mu cyongereza
hama munyuma ukarungika uhejeje kurungika niho rero munyuma baza gutora kandi rero sabo mu ambasade batora nkejo turi muri reception diplomatique nahuye n'abantu ugasanga bamwe n'aba professeur bigisha mu university atandukanye ngaha muri Amerika batubwira ati jewe nari muri komite yatora uwundi ugasanga nuko usanga n'abantu benshi cyane baca batogwa muri uwo mugambi kugira ngo baze kwiga ama profile y'abantu bagize hama rero gusa ambasade nayo iraza kugira iraza gufasilita mu bijanye n'ama interview mukagendayo bakabumviriza ama ambassade nayo nyene ikabaraba ikavuga kuri ayo ma application yanyu muri bakeya bamaze gusigara munyuma nabo barabirungika kandi ino Washington bagasubira bakaraba hama munyuma bikavino rero bavuze bati turavye muri zo application zose ninaka
urakoze cyane ego turaza kubigaruka ku cyutse ubwira batora bisunze iki imyaka nyingahe we mutamakazi wa 60 araza canke n'abakiri bato nka Jimmy gusa ariko imbere ko mbaze utwo tubazure kambanze nakira bakunze ibijuru rya America bashaka kubaza Nadia umbare ko dufise Prudent uratwumva uherega
prudent kabisa
uherere he
ndigoma muri DRC muri Republic ya Demokratike ya Kongo
no musi muri studio ndwi nakuzaniye Jimmy ariko arakurikirana inyigisho zitandukanye za government ya America akabazo canke intererano
akabazo nashaka kugubaza ngo natwe muri Republic ya Kongo natwe badufashije kugira natwe tujye turaprofita kuri izo nyigisho kuko natwe turabikeneye cyane natwe kugira turemba hari icyo byatumarira
bo bafashe iki bande ba Jimmy canke ushaka kumenya ingene bigenda kugira ngo uronke izo nyigisho
nibyo nashaka kubaza bigendaga gute kugira umuntu nawe yaronke izo nyigisho kugira natwe tuzigire
urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngahigoma
okay mwana murakoze cyane kabisa
Jimmy ako kabazo warumaze kukishura sinzi ko ari cyo kindi ushima kukavuga ko
ico ndakavuga ko nuko wewe umuntu wese ariko aratwumviriza yumva yuko byukuri yifuza kurahura ubumenyi biciye muri uyu mugambi cyangwa no mu yindi migambi myinshi nshobora kuza gushika ko nagira umwete akurikirana akoresha internet neza hama munyuma mu gihe baba buguruye barabimenyeshwa hariho mu muntu uzeye nko mu American corner muri ntuzeye hariho US embassy irafise ibyo bitama American spaces
nibiki byo
American spaces novuga yuko ni nk'ibigo uza gusanga donc biri byegamiye ambassade hama munywa muri ivyo bigo bakararonswayo inyigisho amanama atandukanye nk'ibujumbura hoho hariho ikiri muri campus Kamenge aho hari n'amamashini kuburyo ari opportunité kanaka ukeneye nk'iyi uragenda ugategurira application yawe neza cyane ni imashini internet vyose barabigufashamwo kubuntu rero nagerageze yikonekte nabandi nimba yifuza kugira ico amenye byinshi cyane nabe nareke kuba wenyene ahubwo yiyunge nabandi kuko ubujya ugukorera hamwe biratuma umuntu ashobora gushika kure hashoboka hama kandi arashobora no kunyandikira kuri Facebook canke kandi hatandukanye biroroshe cyane umuntu ashobora kumufasha akamuhuza nabandi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ndafise yo abagenzi batandukanye haba muri programme ya yari canke mu zindi programme aho umuntu ashobora kugerageza kumufasha kugira ngo ashobore kuba kumwe nabandi hama munyuma nawe ashobore guhambya abandi
urakoze cyane twakire na Claude kaze ku juri y'America no muri isanga Claude uherega Claude
ndi mjumbura
akabazo kawe kwa Jimmy twagutumirie
yego imbere yuko ngira ico ndagije nagira nshimire uwo muroni mwene wacu amara kurikirana izo nyigisho kuko vraiment inyigisho numva nanje za ndyoheye cyane cyambese nipuza yuko nanje hamwe n'oronkanuje ya occasion cyangwa opportunité nifuza kuzikurikirana kuko musanzwe ndigisha ayigisha ibintu bijanye n'ibyo nyine bya by'uburongozi byiza leadership kandi kugeza kuri uyu munsi ntabangize rero kuyonuze kuri iyo poe nyine aho ngerageza gusigurira abana ko ntibimeze mu bwanwa abantu bari nkeneye izindi notion complementaire kuri ibyo nyine hama nagira ndamubaze mbega organisation administrative nyunga ho kuntu uburongozi bwubatse ngaho mu nzu ya muri America bega umukuru w'igihugu abashitsi basha bungana gute iyo hina mashinga mateka cyangwa inguzo mateka bashoboye kwemeza ikintu cyane zikagihakana ugasanga rero umukuru w'igihugu uko byagenze se ko yabyipfuza mbega cyo gihe umukuru w'igihugu afise ubu bwenganzira bungana gute ugeranije nubwo bashinga mateka ama ikindi nacyo cyakabiri ikindi nacyo cyakabiri nashaka kubaza kugira na demokrasi ngaha muri Afrika mbega abona yuko byo bari cyo kimwe cyanke cyo kimwe leba cyo kimwe yo dufashe kugira ahantu boba hari itandukaniro rinini cyane gose
urakoze cyane urakoze ego Claude urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Burundi ego Jimmy utwazo twa Claude ubasha bwa president muri zo nyigisho barababari
mugira nibaza yuko hariho byinshi tuciga mugabo ico nta birebire no shobora kuvyishura ko uretse yuko gusa nibintu ajyifuza cyane arashobora ku donc kugira amahosherje atandukanye kuko twebwe ubunye turiko turinjira cyane mu bijanye nk'ibijanye n'ibyiterambere rirama ibijanye na gute bitunganya gute utsanga ama centre de développement économique ari karakora rero kuri ico kijanye n'ibya politique neza baratubwiye gusa ukungene uza gusanga ama institution akorana imwe yose ugasangira afite ubwigenge bwayo yinduko onye mugabo ubunyene guca ndamubwira ngo ububasha bwa president wa America bugaraha
gusa reka ndamwishure bukebuke nubwo ntari umuhinga wabyo nuko hariho ububasha afise hari byo yemerewe gusinya hari ibindi birinda guca mu namashinga amateka bikazoca no mu nama nkenguza amateka kugira ngo vyemezwe ariko president abafise ububasha butandukanye bivanye n'ingingo uko ziri ariko ndanamubwire ko kwijwi rya America turase ikiganiro citwa Americana tuvuga ku buzima bwa America n'imisi yose ya kabiri Claude Ibujumbura tuzogaruka kwico kintu turakikwemere tuzobwira mugenzi wacu Thomas Kamirindi abikoreko inkuru mugabo muri ico kiganiro Americana n'imisi yose ya kabiri turasigura ubuzima butandukanye bwa America ashaka kugisanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com kugira ngo amenye ibitandukanye kuri ubuzima bwa America hanyuma rero ahugeze amaso demokarasi ya Afrika ni America
ni kibazo nk'umuntu nkunda Afrika nkundi igihugu cyanje cyo Burundi nagumye nanje ngira kubujyo nkejo twari ko twiga ibijanye muri Global Leadership Forum twari ko twiga ibijanye na human rights ibijanye na gateka kazi na muntu hama mu nyuma twese twari dushavuye bamwe tuvuga duti no ni gute gateka kazi na muntu ibya demokrasi bigenda gute America bahinga usanga muvuga kuna kuriya ariko hari ikintu kimwe twize na natahuye uno munsi numva shobora gutahuza abandi bari ko baratwumviriza burya gateka kazi na muntu canke demokrasi Eleanor Roosevelt mufasha wa donc wa Roosevelt niwe ya umugabo wiwe amaze donc kwitaba imana yaciye atorwa gutwara UN Commission ya Human Rights bari kubatubwira rero wewe uko yabona agateka kazi na muntu aho yavuga uti agateka kazi na muntu nikabe muhira aho hakwegereye uno munsi ibyo bintu byarankoze ko cyane ndumva bihinduye uko nahora nibaza ibijanye na gateka kazi na muntu aho uza gusanga twese twamatwe yumvira droit de l'homme cyagateka kazi na muntu kabiharura hejuru cyane ahana hariya tukavyikura ko ariko ugasanga aha mu kibani wacu mu muryango hehe ugasanga ntituriko turaba ba bantu by'ukuri batuma habagateka kazi na muntu rero kuri cyo avuze uti demokrasi muri America demokrasi muri Afrika ubona gute ico no mubwira ni kimwe cyonyene ahubwo we narabe aho ahamwegereye umuntu wese ariko aratumviriza yihe igicapu wewe mbega we ariko araba wa muntu w'ubuntu wa muntu mwiza wa muntu ashobora guha amahigwe bashikiwe bene wabo wa muntu ashobora kumva yuko ahari kubera kuwunda hari wa muntu ahari kugira ngo aha mahoro abandi rero ni ico nshobora kumubwira ikijanye na demokrasi turumva ibyegeranyo n'ibindi bitandukanye ariko igikomeye cyane ni iki igikomeye cyane ni umuntu kuko ibyo bintu byose haba n'iterambere ritangurira ku muntu
yego urakoze cyane Jimmy twese Théogène na Idrissa reka mbanze na Kire Théogène Bibron Théogène ikaze uherere ga Théogène
allo
uherere he
Ni
Kigali. Akabazo kawe kwa Jimmy.
Uri kumbwira?
Akabazo kawe nakahe?
Njye urebye na kibazo urebye na kibazo ufite nta mubaza.
urakoze none wakore kwa duhaye nimero tuguhamagara udafite ni intererano washaka guterera witangiye aga telefone gusa
ntago ntago nabyumvise neza kire tumaye wenda nkabiraho nk'abantu bakasuye
ugira umunsi mwiza ntacu wakoze kutungira aga telefone turagiye kumva ijwi ryawe twakire Idrissa wura twumva
yego ndabumva neza mwiriwe neza
twaramutse kandi turaza kwirigwa werega Idrissa
yego mbere yari Kigali mu Rwanda nuye ubwera mvura baje gushimira umutumirwa watumiriye byiza cyane ku nama yaduhaye idashaka kumwibariza utubazo tumwe dukeya niba akiri urubyiruko niba ari atugiye ku nama z'urubyiruko nyine n'ibyo nyine kubonana nawe tumwiyumvamo kuko nawe ari urubyiruko ndashaka mwibarize inama yatugira z'iterambere n'inama nyine n'uko abona i Burundi cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Afurika ndetse n'abo bera amaze kugeramo ukuntu yahuza abo bera n'abanyafurika ku bitekerezo kugira ngo isi tuyubake kugira ngo n'umusaruro urubyiruko rubashe kubibonamo ni ukuvuga ngo ndanamwisabira ngo namwandikiye kuri ibi nyine ndashaka ko twahura akanamfasha ariko yamfasha ibintu byinshi ni ukugira ngo nyine nanjye narebe ukuntu nakwiteza imbere nuko nanjye ubuzima bwakomeza bukamera neza kandi namwisabira ngo atugire ku nama igitsina gore ngo n'abakobwa ku nama yatugira kugira ngo nabo babashe kwiteza imbere kurusha abasaza ku basaza bo bakora cyane kugira ngo biteze imbere ariko bashiki bacu bakagenda buhoro buhoro natugira inama turebe ukuntu nabo twazamukana twese hamwe n'abanyafurika twese
ego urakoze cyane ugire umunsi mwiza
murakoze cyane
ego Jimmy umvise tutubazo twa Idrissa
ego cyane nshimire cyane Idrissa ndamumenyesha ko nkiri umujene sindubaka pama impanuro numva nubwira ugwaruka uno munsi icambere nuko ugwaruka goba ugwaruka rubona rufise iyo ruja rufise amerekero ico ni kintu cambere ica kabiri naco nukugira umwete muvyo uri kurakora aho uri hose kindi ca gatatu numva nobwira umuntu ari katwumviriza nkugwaruka nuko umwizigirwa kuba umwizigirwa biradufasha muri carrière professionnelle aho uri hose mu buzima bw'akazi mu byo uri kurakora ikintu cyose wumva wotangura uzokwamukeneye abantu gerageza rero ube wa muntu muzima kuburyo abandi bantu bashobora kugira icyo bashobora kukwizera maze munywa bakumva yuko boshobora gufatanya nawe kuko indoto ni ikintu kinini cyane cyagutse kirengeye wewe uzosanga ukeneye abandi kugira ngo ugishikeko kandi uzosanga ari cy'abandi atari cyo wawe wenyine hama icanyuma numva no kangurira urwaruka no gukora tukabye ubujimu tukaje ibuntu tugatahura yuko iterambere ritangurira kuri twebwe nyene hariho ibintu usanga ibihugu amashirahamwe usanga bigira amaplan dufate nko mu Burundi turase igicapo ugasanga igihugu kiratanze igicapo vision 2018 amaplan national de development ugasanga mu myaka 30 mu myaka 50 hariho agenda 2030 za new african 2060 ugasanga ibyo bicapo ariko uno munsi nk'umwe mu gwaruka gw'indongozi mva mu gihugu c'u Burundi ndakangurira ugwaruka nitwiyumvire gusa igihugu aho kizoba kigeze mu myaka 40 mu myaka 20 twiyumvire natwebwe nkatwebwe aho tuzoba tugeze kuko iterambere nyayo rihagarara ku bantu rikaduga mu kibano mu miryango hama mu nyuma rikashora gushikira igihugu kigo nigishora gutera imbere wewe utaratera imbere gwaruka rera aho uri hose kora ukorana umwete birashoboka
urakoze cyane ego twakire na Gulan ku yindi murongo wa telefone Gulan ikaze ku ishuri rya Amerika Gulan uratwumva uherega Gulan
ego jendi mu Burundi
akabazo kawe kwa Jimmy twagutumiriye
ego urakoze cyane bwana Jimmy ndagize mwiriwe
mwiriwe cyane
ego jewe ikibazo cyanjye ni kimwe turumva yuko urumwe mu batoye nk'indongozi ngaha mu Burundi kugira ngo uje gukurikirana inyigisho za Humphrey program fellowship
ego
bega ko tubona yuko hariho ikibazo cyane cyane uba kugira ngo mu gihugu cyacu cerekane na fit intelligence abantu baranka ama occasion nka iwawe bakajya kwiga ariko mu nyuma ntibazara kugufasha igihugu cyabaramwe cyane abaronkeje iyo opportunity wowe ibyo ubivuga kwiki hama ikibazo kigira kati turumva yuko uri kurakorekana kuri programme yerekeye iterambere rirama mbega iterambere rirama twoyiha insiguro iyahe kugwaruka yaba mu Burundi eka no muri Afrika yose muri rusange
ego ego murakoze cyane Guilain ico mvuga kubijanye na fuite d'intelligence tanke fuite des intellectuels burya kenshi umuntu agira imbono ni kimwe natangura imbono yiwe mu myaka 5 mu myaka 10 birababaje cyane yuko hariho abantu benshi cyane bashobora kuronka buno anoma higwe hama mu nyuma bagaca bahitamo kudasubira mu bihugu canke uko nakuriye anye ivyo nyi nkunda kubwira abantu yuko ntahura yuko ari cyagicapo kuko nkubunyejewe mu gihugu cy'u Burundi hari ibyo ndiko ndakora hari shiramwe ndongo yaro nibindi bintu ndiko ndakora iko nama nibaza nti mu myaka 3 zo batugeze hehe mu myaka 5 zo batugeze hehe kubandanya hama kandi mugabo uza gusanga uwundi juno munsi niyumvira abantu niyumvira abo turiko turafashaje niyumvira imigambi yo development ndiko ndakora mu gihugu niyumvira karere region de Grand Lac ndiko ndakorera mu cyane ariko kandi hariho nabandi uza gusanga baronse amahigwe nibyo barabishoboye hama mu nyuma gatusanga kubwimvukana aka personnel canke izindi mvu ahisemmo kutage donc kudasubira mu gihugu ego biba bibabaje kubera yuko abaya muri ico kibanza abayanusa ubumenyi byasaba yuko aca subira inyuma gufasha kubushira mu ngiro hama mu nyuma gacagenda ivyo birakunda kubaho ariko ico numva nshobora gukangurira urugwaruka cyane kuri kino reka tube abantu dufise indoto tuba abantu dufise iyo tuva niyo tuja ivyo bizodutuma imbere y'ikibazo kanaka cyacyo cyose imbere ya opportunity kanaka iyariyo yose tuzocagura cyakindi kituri ku mutima maze mu nyuma dushobore kubandanya urugendo neza rero nivyo
gila niwaza ko atomoke
ego na atomoke mugacha kabiri nka kenshi
ego ikijanye n'iterambere rirama nkugwaruka ico numva nokangurira urugwaruka cyane ni ukwihuza canke ukwifatanya canke ukwiyarinya ku migambi y'iterambere rirama notama nk'ama ibyo bita ODD canke sustainable development goals hama mu bihugu byacu bitandukanye haba mu Rwanda mu Burundi uza gusanga na leta ibifise imigambi kanaka ivu yatanke ivoma kuri iyo migambi iba yatanzwe na Nations Unies cyo kimwe na ntuzeye na Union Africaine muri ivyo vyigwa aho rero niho twebwe nkugwaruka duca tugerageza natwe kwitora kuko aba barongoye ibihugu abari muri Nations Unies muri zo namba baravuga bati turifuza isi igeze kuri uno rugero kanaka rero natwe nkugwaruka biya bisaba yuko turaba tukavuga kuti muri kino kintu muri zino priorite mu Burundi Burundi bwashize imbere nicahe ikintu nanje shobora gukora hama mu nyuma tugashobora gukora uko onye kuko tutariko turakora uko uza gusanga uri kurakora ibintu ataho bifatiye uza gusanga uri kurakora ibintu ataho bihurira kuko sinzi ko munabizi nagira ndabimenyeshe ugaruka ariko ratwumvira cyangwa ushobora kuba uri mu mashira hamwe atandukanye naba aba bantu bashigikira amashira hamwe haba na leta n'amashira hamwe mva makungu hari imigambi kanaka uza gusanga do development baba bariko barahama priorite no mu gihugu cy'u Burundi ndanabamenyesha uko ndumwe mugaruka gw'indongozi narashoboye kubangerageza kuvuga na ambasada atandukanye haro nka ambasada usanga bakubwira bati twebwe turaye ibintu bya sante
by'amagara
y'abantu abandi ugasanga bari mu bintu bya entrepreneur abandi bagasanga bari muri ibi rero ugwaruka tube hamwe twiyumvira duti ni gute iterambere rirama tworishikira ni mu gukora iyo migambi yose ireponda ku bibazo biri muri community
ego gila wakoze kugumana natwe umunsi mwiza
ego murakoze cyane murakoze no kuduha umutumire nk'ubona cyane ko ari ibibazo byerekeye urwaruka
urakoze cyane ijwi rya Amerika urwaruka tubashira hejuru cyane nk'uko bavuga mu mvugo y'urwaruka urakoze cyane ego eme parfait ikaze dusangira ikiyago eme uratwumva
ashimiye cyane
uherehe ga eme parfait
murumonge muri Burundi ahantu bita murumonge niho ndi
akabazo kawe kwa Jimmy rero
akabazo kanje kambere mbere yuko ngira icyo mbagije nagomba gushimira umutumire mwahaye ikaze hanyuma ndamushimire ku migambi myiza nahageze urumva ko ni umwe mu batowe mu rwaruka 142 mu byo guteza imbere rwaruka n'ibindi n'ibindi ariko rero kibazo cyanje namubaza arigomba kumubaza na cyane cyane ko numvise ko ari umuntu akunda igihugu kiwe cyamwibarutse ko nikiye niye migambi afitiye ibindi bisagara uretse yuko asanzwe akorera mu gisagara cya Bujumbura mbega mu bindi bisagara bigezwe igihugu cyacu cy'u Burundi niye migambi n'ibyari azotangura gusansibiriza urwaruka kugira ngo rushobore kwiteza imbere icyo nicyo kibazo cya mbere narishimye kubaza murakoze
ego urakoze ubwire umunsi mwiza ngaho mu rumonge Aime Parfait
ego cyane ndamushimire cyane Aime Parfait kuri kino kibazo ashoboye kubaza hama nkuko ntari bwo ndabivuge ishira hame ryacu yagemerewe gukora imbere y'amategeko Tabitha Community in Action mu mwaka wa 2014 hama turamaze gukora imigambi itandukanye turafise nibyo koko mu gisagara cha Bujumbura biro aho dukorera n'imigambi itandukanye ariko kandi turamaze no gukorera mu ntara ya Bujumbura hama mu ntara ya Muramvya ndetse ni Gitega turaduga tukakangurira urwaruka ariko kandi n'izindi ntara nazo nyene ziri kurukurikirane rw'ivyo turiko turategura muri plan strategique y'imyaka 5 yacu dufise 2023-2027 aho no bamenyesha yuko n'ubu mu kwicumi na kabiri mu mpera ndategekanya kumanuka Bujumbura kugira ngo dushobore gukorana n'urwaruka muri bimwe maze kuronka shobore kubiha urwaruka ka ego ni biba byoroshe kubera twadifite umwanya muto cyane mugabo ndi wa muntu byukuri numva yuko bikafise ntegereza kubisangiza abandi kugira ngo ugwaruka twese duhagurukire rimwe dushobore gutera imbere kandi tunateza imbere mu kibano aho tubaye
urakoze cyane ubasango uratwumva
ego ndawumva
akona kazina kawe cyane nako witazira
Bon, dina janje nini bitinga Benjamin.
Reka tukwite Obasongo re wanditse Obasonga Obasongo. Mbasuga Atlantala amazina kwa rimenshi. Alcantala.
Yego.
Nitwishye twa tuzina tw'ubuhitsi.
Bon, ipanye naho nagenda cyo kumashuri ariyo aho asankwaje kigini ri ahandi ryo cyo nayafatanye.
Kandi ngo abana bagira amazina batazira ku mashuri kenshi usanga ari aba guruguru.
Bon. Ubwo ivana no tuntu ushobora gukorera abanyeshuri hamwe ugasanga gashyize.
Akabazo kawe rero kwa Jimmy twagutumiriye mbwo ubanze utubwira aho uri nimba ta kibazo biguteye.
Yego, umwanya ndi mu gisagara cha Bujumbura ariko mvuka mu ntara ya Gitega.
Akabazo kawe Jimmy twamukuzanisha.
Reka mbayenda muramutse mutumire.
Murakoze cyane Benjamin.
Ama ikibazo cyanje cya mbere nagomba kubanza kubaza umutumire mbega kugira ngo ugwaruka batogwe mu izo nama ziba ari mpuzamakungu hasabye iki baba barabiye kubiri. Ikibazo cya kabiri nagomba kumubaza yavuze yuko bashobora kubagira amadesante nko mu ntara hagati n'iki gihe yavuze yuko bakoreye Bujumbura mbega abo baba bamaze gukorana hari ikintu cy'inyungu boba babona mu gwaruka bamaze kuvugana kiriko kiraza mu bijanye n'iterambere mu gwaruka
uri kuvuga muri rya shyirahamwe giwe gitwa Tabitha
ego muri rya shyirahamwe giwe ama kubica ikindi kibazo cya gatatu nagomba ndamubaze mbega muri Amerika inzego zoba zikora gute nk'umuntu w'umurundi abashitariya yitabye mu izo nama mpuzamakungu bamufata gute hari ibintu byinshi bashobora kumworohereza nk'umwene gihugu wo muri Amerika nyine ariko arakora ibyo bintu
urakoze cyane Obasongo
namwe murakoze
ngira umunsi mwiza yego ijisho tutubazo twa Obasongo ariwe Benjamin
ego cyane kugira batogwe barabiki ubwa mbere nk'uko nabisiguye ni wewe wiyandikisha hama uhejeje kwiyandikisha ukahakabaho rero iryo higanwa bakaraba haba abo muri Washington abo muntu zeye mu Burundi munyuma bikagaruka kandi Washington barabiki baraba wewe ico wazanye kumeza byose ni wewe si izina si ahuva si ntara subwoko si biki ni ico uri kuramara mu gihugu nico uri kuramara nico werekanye ushoboye uri kuramara rero ico nico baraba hama kandi kindi naco ndanahumurize abantu hariho nabavuga bati none ka taco ngereza kinini ya cane tuba tuzi bigenda gute muri iyo programa bamaze kukugomwa bakabona byukuri yuko hari ico uri kurakora hari n'igihe banakwemerera yuko uza imbere ya mezi atandatu donc ukaza amezi abiri donc nko mu kwa gatandatu programme itangura mu kumunani kugira ngo bashobore kubandanya bagukarahiriza ubumenyi kugira ngo ushobore kuja ku rugero donc rumwe n'abandi ushobore basi omwe ku kwiadapta bikoroheye cyane rero na barriere nimwe ihaba ku mu jeune asanzwe ari dynamique aba ariko arakora hama kugidanye naco ni nyungu canke impact mu gwaruka n'ubuno bahanka karurero aho kuva mu Burundi hariho ibikorwa bya donc mvuge ama initiative canke ama opportunité yatangujwe na leta y'u Burundi ndabivuge ko hariho ico twebwe twashoboye kubikora ko aho leta bashizeho banque bije hariho imigambi paeje kandi yarabajeje byo kuri bariko bararonka ingurane bagafaba donc hama munywa bagasho gukora imigambi do development yabo ego yo kwiteza imbere hama nko mu ntara ya Bujumbura twari twarabonye ikibazo cuko hariho uko kungene abajene ugasanga bari ruguru barashinze cooperative ariko ntibashoboye kugira plan d'affaires iri bankable nyene za plan d'affaires babakeneye ndumwe mu bantu bakoranye cyane jewe n'ishiramwe ryanje twarakoranye cyane ni inama nkuru y'ugwaruka hama mu nyuma turagerageza turafasha ugwaruka turarukurikirana cyane kubijanye no kungene bashobora kwandika iyo migambi neza kuko jewe nize ibijanye n'iby'ubutunzi na jeje kaminuza y'u Burundi mu gisata cha economy mu mwaka wa 2017 hama mu nyuma cambandanye ivyo aho nabandanije ngira n'ama consultants atandukanye nk'ivyo bikorwa byose twabikoze ku buntu hama mu nyuma abajene ni benshi cyane harabayeho n'amantu zeye ama video d'impact ibiganiro twakoze kuri televiziyo y'u Burundi aho twagize ama descente bakabona byukuri ayo ma descente yuko hariho benshi amaze gufasha hariho benshi bamaze kuronka izungurane n'ibindi hariho ugwaruka ruza kuri siège yacu aho dusanzwe dufite centre dukorera mu Kanyosha ku donc kujya kane iyo bita Rue de la Victoire numero 53 munyigisha ari nyigisho dora dutunganya aho hantu nkizitwa kuziko aho duhamagara abatumire batandukanye maze munyuma ugaruka tukarukangurira kuko igikomeye nico ugaruka rubuze izo nguvu zo kurusunika gutangura ibindi byose samahera akenewe kenshi nibyo bakunda kumbaza none ko wigisha ibijyanye n'ibyiterambere none ni gute umuntu yotangura mbega hatangura amahera hatangura umugambi umuntu ntakeneye amahera kugira ngo ashobore gutangura ahubwo akeneye umugambi mwiza uhreponda ku kibazo kanaka mu kibano hama mu nyuma amaherezo yakura mu bantu amaherezo yakura mu bumenyi waronse
urakoze cyane
ego
hari akabazo utarishura kuri Obasanjo mbere ko nca dufata Norbert
ego ngo America inzego zikora gute bagufata gute nkiyo uri mu rundu waje muri bino bikogwa barakorohereza manze nshikirize yuko uva mu gihugu c'u Burundi canke ahuri hose bamaze kuguha visa bamaze kubona yuko abagutumiye abaza kukwakira ibyo bintu byose ntibashobora kukurekura byukuri batabona yuko ibintu ujemmo ari ibintu donc bitonze ku rutonde rwiza hama mu nyuma uko bica bikurikirana rero ushitse ababa bagutumiye baragufasha hama kandi cha kabiri naco urumva ubufisi byange ibyangombwa bikwemerera cyane kuba mu kiringo kanaka uba wasavye toke muri kino gihugu rero nkaje nta munsi numwe turahura na police ngimbaza ibintu biriya mbandi muri yo programa hama abantumiye abadukurikana muri no programa baradufasha cyane bakatwereka ukora uku ibinye bigenda uku kandi biyanasanze n'abanyamerika aho ngeza harimo abantu benshi beza cyane
bakwitaho hamakana barundi canke abari ababa bavuye mu gihugu canke abanyafrika iyo muhuye mukaramukanya ari mu giswahili mu kirundi mu kinyarwanda byukuri wa muvukano ucawongera ukagaragara ukabona nyene bariko bakwitaho
Urakoze cyane. Norbert ikaze ku ijuru ry'Amerika dusaba Arsène kuguma ku murongo wa telefone tubazi ko tugufise uherega Norbert
niriwe neza cyane mwe mwiriwe mute
twe tumeze neza mu gifaransa ngo la vie belle
nta kibazo natwe turi neza mu Rwanda
uherereye mu Rwanda akabazo ka
mbere na mbere kamashimire n'ijwi rya Amerika mwa mwabashije kudutonera umutunere akatuganiriza bakatubwira ubuzima umuntu wabayemo mu bindi bihugu byo hanze ariko reka mbaze wenda hari akantu kajya kababona nko ku bantu bari hanze ugasanga wenda nk'abarundi cyangwa se nk'umunyarwanda wibumbe ahantu mu gace ugasanga niwe bagendana niwe bakorana ingendo za buri munsi byifashe bite
byifashe bite hehe muri Michigan iyo ari aho Jimmy ariko ari
ko tamasimba aho ngaho nibaza nise nanone imibereho yabo yenda kubana n'abazungu bafata bate ese imbaraga bakoresha wenda mu buryo bw'imihahire yaho imeze gute ese ni abantu babangamira wenda batari abanyagihugu
urakoze cyane reka araza kugusangiza ubwo buzima bayemwo muri Michigan aho Washington DC ariko arahamara umwanya muto ko yitabiriye inama y'indongozi hamaze uce yisubira mu vyigwa vyiwe Michigan urakoze
ikindi namubwira ajye yibuka wenda asabire wenda nk'urubyiruko yenda rwa Afrika ariko cyane cyane rwo mu gihugu yenda aturukamo
arusabira iki
abina bihugu arusabira yo nk'imfashanyo yo kuba wenda bakuzamura nko mu iterambere
urakoze ugira umunsi mwiza
abonye
ubufasha ego Arsène ikaze ku ijuru ry'Amerika na wewe
ego ndabonye
uherehe Arsène
ego ameze neza
urihe
urashima Halo?
Uri hehe garse noherehe?
Kwenderere yutumbo.
Akabazo kawe canke intererano kwa Jimmy?
Yo. Yo akabazo kanje gahagaze ku kuntu aba bantu bashobora gutorwa ngo baturukire igihugu runaka. Niki kintu baba bafashira kandi umuntu yose atumuje. Ore agende gusengukira igihugu runaka.
Akabazo kawe Jimmy yakishoye cyane dusema shabarindiriye kumuvugisha reka uze kuja kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu com uvyumvirize sivyo?
Yego
mara. Urakoze. Yego. Umuntu twaje twa Norbert ashaka kumusangiza ikibano.
Yeah, ego. Ama kukijanye n'intuzeye mu mibereho donc mu kibano. Mumaze donc gushika ico nabonye ni kimwe cyonyene donc mu bazungu umwe wese abafise ubuzima bwiwe umwe wese ariraba umwe wese hariho aramenya uburenganzira bwiwe uramenya uti hariho nk'abantu usanga bataramukanya na nabibonye muri bino bisagara hari bisagara bimuza gusanga abantu baramukanya cyane bakeye abantu ugasanga ntibakeye urahura n'umuntu ukora mu kicuka muramutsa utakora mu kice naho ukamurika kabandanya bya bindi by'ubujumbura canke mu Rwanda ugasanga umubanyi mushasha doke habonetse umubanyi mushasha muraganiriye amasaha bira amasaha atatu n'abantu bari okipe cyane akaza bari kenshi programa nk'ubu nka twe nka programa twajemwo abari programa dutwara umwanya munini cyane usohoka ari ahantu giye uva kuri aho hantu ugenda handi doke abari ubuzima bumeze uko onye mugabo kandi urumuntu keye uraganira na kandi ukaganira n'abantu bose batandukanye hama kandi baba barundi abanyarwanda canke abandi bava muri Afrika ndetse bose harabazi ati kusanga babari ino abo bose uragerageza ukaganira nabo ukumviriza imibereho yabo uko onye ico no vuga n'ikime gusa conyene iyo uri umuntu
umeze neza ufite umutima mwiza wakira umuntu kwaje nico novuga ino muri Amerika wakira umuntu kwaje umuntu aje akinumira ntumugore kuko ntubuze ibyo ari karacamo umuntu aje akakuvugisha nawe utumuvugisha amunyamukaganira hama kubijyanye no gusabira ugwaruka imfashanyo mu iterambere n'ibindi ico numva nokangurira ugwaruka no gukora kandi burya ntidukeneye imfashanyo kugira ngo dushobore gutera imbere ahubwo dukeneye gukanguka tugahaguruka tugakora muri tugahera kuri bitoya bijya bintu tuba turiko turakora hama kubijyanye nabyo nabashora kudushigikira ibitandukanye abatandukanye icuno munsi twebwe turiko turagerageza gukora no kurahura ubwo bumenyi hama kandi no kugiranira imigenderanire myiza n'abantu tuba turiko turahura bamwe tukanabatumirira mu bihugu tuba twaje tuvamwe haraba amaze kuba kuba interesa vuga bati wow twaganiriye neza ndifuza kuzotembera u Burundi haraba batazi Afrika haraba bazi Afrika nk'igihugu batazi uko ari u Burundi hari Rwanda hariho Kongo hariho onde ibitwebwe kera wasanga twiga geografi ugasanga geografi ya Europe ya Amerika yiki
inzuzi za Mississippi
inzuzi zose amakapitale yose ibihugu byose urabizi hano abazungu barakubaza Afrika ya bazi Afrika gusuvuze Burundi ari umuntu aciye ubwenge cyane camanza kiruka kuri mapa kamanza karondera ugacabwiye ati n'iryo ryambere mpuye n'umuntu avuga n'umurundi ukonye ego
urakoze cyane Boniface ikaze ku ijuru rya Amerika
urakoze cyane
uherega Boniface
yewe si Burundi
akabazo kawe Jimmy tugushimi no musi wadukogote abanywanyi bashaje turiko twumva amazina tutahura twakira cyane turaguha ikaze n'ubwa mbere je mvugaye nawe we Bonifa akabazo kawe
yego nakwi cyane nani nabonye umutumire natumiye mbaye neza cyane ariko sinigeze menya
ariko dusangiza inyigisho arimo muri rusangi ngaha muri Amerika ingendawo n'ubuzima n'ibikorwa byo bitandukanye twavuze ko tuza kuvuga byinshi cyane kuri muri kino kiganiro tutibanze kutahagaze ku ngingo imwe gusa
demo ni makena nalisi nagomba kuvuga kwa rukumitera intege no kubandanya kino kigenzo imwe bitandukanye yuko yo tera imbere nk'umuzinga
urakoze cyane ubwire umunsi mwiza rero
urakoze
ego hanyuma rero ga Jimmy donc watubwiye ivya umugambi wa Humphrey urimo muri Michigan inama nayo uri kuhitabira ngaha anye global leadership imeze gute muri ko mwibyiga mwibiki
global leadership forum
ubwire mwiki cyane cyane ubwire iki rwaruka kuvyo wayikuyemo
Icho novuga ko ndikonda kuramwo ubwa mbere ni nama yatangwe kuva ku wa mbere ama kwa kabiri turiga ibijanye ubwa mbere donc ni bijanye n'iterambere demokrasi ama droit de l'homme ama munyuma kandi habari abatumire batandukanye haro nibindi bijanye na intelligence artificielle byose tukavyiga ko bakatubwira bakexposa ama munyuma nkejo twari dufise reception diplomatique ku mugoroba mu gitondo naho nyene twari mu nyigisho aho naho nyene ico numva ndiko nunguka cyane ubwa mbere ndiko ndagwiza abantu kanaka nkomeza kuganira n'abantu kuko ivyo ni ibintu bikomeye cyane numutahe munini cyane nk'umwe mugwaruka gw'indongozi kugira abantu gusangiza abantu ivyumviro bitandukanye ndiko ndaba inspire nibi nama success stories cyangwa inkuru zikomeye cyane ziriko kugira kogwa n'abandi bantu abamaze gushika kure cyane uno munsi kandi turiko turanaronka n'ubumenyi bundi butandukanye kubera yuko nk'unye hariho nabafasha cyangwa aba banye baba ama organization atandukanye akora muri Afrika kuri handi atandukanye abo bose baraza muri byo biganire hama munyuma ugasanga iyo rero uri umuntu uzi icakuzanye uramenya ryari uvugana n'umuntu ryari uvugana n'uyu cankuriya hama rero ico nkomeza kubabwira ni kimwe cyonyene gusa yuko bo kwiyumvira kugendera u Burundi hama nkabasangiza ibyo mva ndiko ndakora mu Burundi hama kandi nanje nkabigira ko kuvyo baba ariko barakora ari uwo nshoboye gutumira sawa ari ushoboye kumpuza no wundi muntu ashobora kuba ariko akorera muri mu karere ka Afrika abo bose nkaba nkabandanya ndababwira yuko Afrika iriho ibihugu byacu bihari kandi cyukuri hari habantu kuko hari abantu za gusanga bavuga ati bwa bundi Burundi burabaho bwa bundi iki gihugu kirabaho ugasanga gene ntabyo babazi bo bibereye mu bindi bintu mu yindi si yabo ariko munyuma umuntu akababwira uti eh nibyo koko
yego Jean Claude uratwumva
yego ndabyumva
eh uhererehe
uhererehe Ngozi mu Burundi
akabazo kawe kwa mwene wanyu Jimmy twagutumiriye no munsi
yego nagira mbaze ati nk'umuntu nanjye numva nashaka kuba nojo participa muri izo konferanse zigenda ziba zifatiye ku kuntu ziza ziraba na turi abageni ati ni gute byokunda ko kumva uko nshobora kujyamo nanjye kuntu numva zitaye yo intansi outremandi ni gute noshobora kwaprayinga nk'abamwe
mugabo ibyo yabisiguye reka ndagutumire kuri we zitata akaburungu radio yacu vewa akaburungu com sibyo kugira ducunguze umwanya umwete
ariko kandi Diane ku nk'uyu Jean Claude ari Ngozi arashobora no kuja kuri Université de Ngozi hariho indani mu kigo hariho icyo bita American Space cyangwa American Kona Ngozi haba hariho ama programme menshi atandukanye akiinforma si yonyene Humphrey Fellowship Program hariho zayari n'izindi zitandukanye kandi barafise n'ibikoresho byinshi cyane ama machine ni uko onye ku buryo umujene kanaka afise imbono afite ibyo ari karakora ashobora kwaronkera inyigisho hama kandi akanaronka na access kuri izo opportunities zitandukanye
aho hakurangiye harakwegereye ga Jean Claude
Nyo
mwanya tuvugana niwe muhagaze uhagaze ukubitira yo rero urabe hamuzomugurire ni hagira ikivamo
azodugi kire kuri ibikashi na yoko kashi
nayo numurangi aho akurugo bumeze sibyo ga Jean
sinzi yuko mushobora kumpa nka nimero WhatsApp yaho hantu kugira ngo dushobore kuba twohana communication via WhatsApp hanyuma dushobore gushikayo
Nibaza yuko aze kutwandikira kuri Facebook yabonye izina ryacu ndiyo kubwayo Jimmy hama munyuma ndashobora kuza kumuhuza n'utoke n'urongo iyo centre ya yantuze iyo American Space mo Ingozi hama munyuma ashobore kujayo ni bigo biba byateguriye ugwaruka rero ugwaruka rubanguke rujeyo byo bafasha nanje byaramfashije cyane ni igicongereza ngiriki uno musi icyo gusaba amazi ndakitse
wena vyimvise urakivuga neza aho uratubwira hariho imigambi nkiyo urumva turi reka twanze dusezere Jean Claude turasubira kuri we zitata kaburungu radio yacu vewa kaburungu sivyo
allo
ni nagomba ndagusezere kugira ngo tubandanye tuyaga yakurangiye ahuja kubiraba no kumwandikira kuri Facebook yiwe itwa Jimmy ndiho kubgayo aje kuguha ayandi makuru keneye
ndiyo kubgayo
Jimmy
okay ndacha ndamu rondera kuri Facebook ntangorane nanje niyo nkuru Jean Claude nawe no ngira ngo turaje kuba twohana information
urakoze ego urakoze cyane wari kuravuga kantu ngo baje yo bige n'icongereza bagira iki wavuze ati ntibabikenewe kwicongereza kibacishe kugira ngo uje muri no migambi Nadia tugusabe utuvanire ko urakoze kwicongereza kibacishe cyane mugabo hari bikwiye gusabwa hari ibisabwa kugira ngo witabire iyo migambi kidurimi nishakani iki umuntu ashaka kumva yoja muri yari waragiye muri yari uburi muri Humphrey wagiye muri zo nama nibiki umuntu w'umujene akiri muto abwirizuje kwitwararika kugira ngo yavyamane hagufi igihe cyose ayo mahigwa je ayasimbire ko
ubwa mbere ni n'ubumenyi ubijanye na informatique cyane cyambere icakabiri ni ugukoresha imbuga mwaniro neza Ica gatatu ni ukugira ubumenyi mu ndimi mu Gifaransa mu Cyongereza. Ubwa kane ni ukuba kumwe n'abandi, ukutaba ukwigunga. Kuko burya ama opportunite nkayo uyamenyera mu ma groupe WhatsApp, uyabonera ahantu atandukanye. Jewe Diane ndabamenyesha bari ko baradukurikirana, ndi wa mwana nkiri ruguru mvukiye ruguru cyane, twaja mu kurima hama nkabona indege nkabwira abantu ati nzogenda n'indege umunsi umwe bose bagatwenga. Ndi wa mwana hari gihe abantu iyo bumvise umuntu ari muri Amerika canke ari karakora ibi canke ari ku radio y'igihugu canke arageza ahantu ego bagaca bumva nyene kari babana uyaye. Ndi wa mwana ku ishure nagenda ntekeye hama munya tukabishira ku ntuzeye ku idirisha mamunya imizuba ribi rigize cyane ugasanga byashushe nyene ugasanga kubera kuba kure ubwirizwa kugira ubwirizwa kumanza kubifungura byabaye nabi kubera izuba ryabikozeko. Ndi wa mwana ariko kandi namanye indoto yiyonja. Rero igikomeye cyane mu buzima ni kugira ihangiro, ni kugira indoto. Inyuma yaho namanye igicapu cy'iyonja. Ibyo rero byaramfashije kumenya nkeneye iki kugira ngo shikeyo. Naramenye nti okay, birasaba ko ntegeza kumenya indimi, birasaba yuko menya internet nka uko ngene nshobora kuyikoresha neza, birasaba yuko ntegereza kuba umuntu nshwashwanutse nshobora kuvugana n'abandi batandukanye, birasaba yuko nimba ari bijyanye n'indimi ndabikura hehe. Hari hababyigisha ku buntu. Kenshi twamadukunda kuvuga umva nta mahera ntaki, tukerekana ibintu bidashobotse. Namuse umujene araba afise WhatsApp, araba afise Android, ariko akavuga yuko ari umushomeri. Ego ndabyumva, ariko ikibazo uri gukoresha iki mu byo ufise? Rero numva umengo gwaruka, turakwiye kumenya guha gaciro ibyo dufise, hama mu nyuma kandi tukaba abantu dufise iyo tuja. Ibyo biratworohera cyane kumenya rero ico dukedeye nk'ubushaka ino migambi. Jewe ndabahakarira yuko hariho American Corner mu Kinindo, kuko mba mu Kanyosha, mu nyuma narize lycée de Lac Tanganyika, mba mu nyuma ndavaho ndiga kaminuza y'u Burundi, ariko hari ahantu henshi cyane ahora ngenda n'amaguru ngiye kurondera kwiga icyongereza mu maclub. Uno munsi nka American Corner kuntuzeye mu mukamenge barigisha icyongereza
kwa gusa.
Ariko uza gusanga umujene ariko aravuga urumva nta rurimi nta kintu na kimwe nzi, oya rondera abantu. Tumubasa urondera uwundi muntu umwe babiri batatu. Hari abantu bashobora kugufasha ku buntu kandi bigakunda. Ibintu byose samahera. Burya igiciro twamatwimbere ko igiciro cy'ibintu giharugwa mu mahera. Oyaye. Hama mu nyuma nkagenda muri izo American Spaces, hama nkaraba nkagira iki. Jewe muri Demirwit niho nashoboye kuja muri Cyber. Ama Android ntiyari bwagwire cyane. Naraja muri Cyber ndose amahera amajana abiri, amajana atatu, nkagenda nkanaviga ntazi, ntafise n'uwo nandikira kuri Facebook, ntafise n'uwo nandikira ku ntuze, ariko numva yuko ica ari kintu nshobora kuzokenera no gukoresha. Natanguye kuronka idolari ndari rugikwe n'umuntu tutazinanye. Ibereye muri Amerika uko
akari kurungukira gute mutazinanye gaje.
No, kuri Facebook nda nkavugisha abantu kujya nyine ushobora kurungukira umuntu intuze. Jewe rero naramanza akaraba iryo zina nkavuga nti mbega umunyamerika yoba yitwa gute, mbega umuzungu yoba yitwa gute, nanasomye mu bitabo, nkandika amazina meza uko munywa tugatangura ikiganiro, tukazovugana ukwezi kwa mbere, amezi abiri, hama munywa tukamenyerana, nkamwereka ivyo ndiko ndakora, nk'ivyo muri Tabita, ukumva deja nari namaze gutangura ishirahamwe, naritanguye nkiri muri secondaire, abantu bose bambwira bati ivyo bintu ntibizokunda, abantu bose bandekuraja, umujene n'umuseka aratwumviriza, guma ku ndoto zawe. Nturabe ikibano, nturabe abaguca intege, ubushobozi bwo gushika ku ndoto zawe bunyegejwe muri wewe gende. Hama kandi se abantu bose babwiriza kugufasha
ngo nabakubwiye oya navyo bishobora kuba bari kora gufasha.
Hari n'ugufasha akaguhera ngaha akagushikana ngaha agaca kubwira ati umbabarire cyane, hama hari undi azogutora aho handi bagushikanye, ukazosanga buke wagiye urafashwa n'abantu benshi cyane. Nk'ubujewe mparuye iterambere giwanje umbajije nakoreje ingufu zahe, je ndi umuntu w'abantu, ndi umuntu nafashijwe n'abantu batandukanye cyane, ndi umuntu nagiye mfatwa ukuboko n'abantu batandukanye. Niyo mpamvu nanje uno munsi mfasha abandi, no munsi hari abana turi muri Tabita turi twasubije ku mashure bariko bariga no munsi hari ugwaruka runini cyane turiko twigisha uno munsi hari abakenyezi bari mu miguye kuziganya no kuguranana turiko duha ibyo twita financial literacy trainings kugira ngo tubasunike cyane bashobore gukora biteze imbere bave muri ubwo bukene umbajije inyungu kuko ni kibazo kinakomeye cyane mpejeje kaminuza y'u Burundi benshi bacaje kurondera amadiplome donc kurondera ubuzi butandukanye ariko je na cembandanya ivyo bikogwa nyene nkorera abantu nkora muri iyo shira hamwe atamahera ntahembwa nawe uca byumva babanye abagenza kugira ati nayo mahera none wewe ntukenye ariko ico nagize ni kimwe nagumanije umutima wo gufasha abandi
urakoze cyane Jimmy urakoze kumpanuro ahaye abakunzi b'ijuri ya Amerika cyane cyane wabwiye urwaruka ndagushimiye cyane ko itumiye wemeye ubutumire bwanje ubwire tubwire imigambi itandukanye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika waciyemo yaba yari yaba Humphrey n'ibyo uri kurakurikirana muri Michigan University iri muri Leta ya Michigan ejo ijuri ya Amerika n'iyongera kudodora kugira ngo uze kutubwira ibitandukanye by'ugwaruka uzo twita
mwakoze cyane niteka cyane gushika hano no kunyakira hama kandi mbandanya mbwira ugwaruka turushirize gukora
tutera imbere ego Nadia Taha na ingenieur Nashwan mwakoze kuri mikro ya Lidiana ni nahazini yabateguriye nongera ndabashikiriza ikiganiro muri isanga cuno munsi mubandanye kururanirwa mu byo muri mu byose